Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Rukumusi wa mbere ni gani kutoa chumi na rimu mwenye ndagaro mwaka ni vivina mwenye ndaga tano ndavara mukijen tuti ba kunzi ba radio inzamba gati kaka wen sangu kazi mna makuru mukirundi tu kwa teguri yeye hayo na yuko watu yahera kungingo nguru nguru zikuri kira amgu mwa nywa nyumba amge ipo na muri zone giharo kumi na msungati bara la nivucha nyuma ina mazaga saki saki zikogwa na bari mumugambwe sene devdede muri komine tukavugwa ko zigamije kwaka uzima bamwe abandi nabo bakomogwa bahogwa gushira habona amabakoregwa abanyagihugu ishira mu gwaruka jinari ihagaritswe umutima n'ubucuti burangwa mu bagize inzego zitandukanye za leta muri kino gihe kuko ishobora kuba imwe mu ntambamye ziterambere mu gihugu Nyabanya gihugu bo mu gisagara cha Rumonge barakwije indwi imwe barara mu kizime kubera ukuburu myaga nkuba utangwa na Regide zo ibikorwa bitari bike bikaba byarahagaze bikaba biteza ruhombo runini bahora batunzwe n'ibikorwa bisaba umuyaga nkuba amakuru twateguriye saya gusa mukanya nido jayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasuye kuba ikaze muri ano makuru bamwe mu banywanyi b'umugambwe ipo na muri zone giharo kumine musonga ati nara ya burunga bamenyesha ko babayeho mu bwoba bagasigura ko biva ku migambi mibi iriko irategurwa mu nama z'utavana ko zigirwa na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri yo komine izo nama zikaba zigamije kwica abanywanyi b'umugambwe ipona no kubatoteza reka inkuru tuyibaze Pacifique Nkeshimana
amakuru apanga igihara avuga ko ku munsi w'imana uheze hari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yagiye kuburira imiryango y'izo ntagaruka imana arongoye umugambwe ipona ngai igiharo hamwe na Juma Theoneste umunywanyi w'uwo mugambwe nyene ababwira ko bakwiye guhunga ukarere ko bacane kugira ngo bakorokora buzima bwabo uwo munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yabwiye ko kugenekerezo rya kano kwezi k'umunani 2025 habaye inama mu ijoro ifata ingingo yo kubica iyo nama ikaba yabereye muri karitiye bita demokrasi yo ku rubaho ngaha igiharo ikamara hafi amasaha atatu amasoko yacu atumenyesha ko abari batumye muri iyo nama ari siriya ikomeza urugendo umwe mu bavuga rikijana muri CNDD-FDD aho muri zone Butezi Mbonire Masarisiyeri umwe mu bakuru b'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwaho nyene ku mutumba Alexis Baraguma hari yase ruganze zindi arongoye CNDD-FDD muri zone giharo hamwe na Desire Bigirimana arongoye zone giharo abanyagihugu bavuga ko izo nama zishimikira ku banywanyi ba iprona bashira habona amaboko ariko abanyagihugu baho baba ariko baratotezwa aho bakavuga ko siriya ikomeza urugendo yagirizwa kuba akumanyaga nk'abanyagihugu bo ngaho muri iyo zone bakavuga ko haje yaranyaze imwe umunyagihugu wo ku mutumba Mutwana akaba ariko anagerageza kunifatira izo ku yindi mitumba nka Kibimba na Mwebeya ngo akaba avuga ko hategerezwa kuronka nka 8 imbere y'uko amatora y'abakuru b'imitumba arangira akazifata nk'agashimwe kabashizwe imbere mu myanya y'uburongozi bw'imitumba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kandi ko Siriya ikomeza urugendo yamaze gutangura gukoresha amanama avuga ko amatora yahetse kandi ko urutonde rw'abakandida wenyine yakoze ariko ruzosomwa ku munsi w'amatora muri komine yose ya kera ya giharo intonde z'abazitoza ngo zigizwe gusa n'abanywanyi batanu ba CNDD-FDD kandi ngo nibo bonyine batutangazwa ko batsinze ku munsi w'amatora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iyi migambi igamije gukura mu nzira batuma CNDD-FDD isindwa mu gace ka Giharo kuko muri CNDD-FDD biyemerera ko bari batsinzwe mu matora iyo batarinda gukora ico bita ihinyanyura ry'ibiharuro ibyo bakavuga ko kabaye gasuzuguro k'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'indongozi zawo muri ako gace abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi basaba ko bucungerwa umutekano kugira ngo ntihagwe ibara bakibutsa ko ako gace mu gihe kitari ica kera kigeze kuba isirimbiro ry'ubwicanyi bwa politike Muruganda kwa makuru kwa radio inzamba gateka kawe tukaba twagerageje kurondera umustaniro wa komine Musongati kugira ngo agire ico ashikirije kuri uyu makinga y'abanyagihugu ariko tukaba tutashoboye kumuronka.
Urakeneye Pacifique Nkeshimana muri politike nyene ngo hari ubucuti bw'imiryango hagati y'abagize inama nshingamateka n'inkengo z'amateka mu bari muri leta ivyo bivugwa n'ishiramwe y'ugwaruka rigwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi ajina mumpunyapunyo y'Ifaransa ryo shiramwe rikabona ko atagikozwe ubwo bucuti bushobora kugira ingaruka mbi ku bikorwa by'izo nzego no kwiterambere y'igihugu muri rusange. Tega amatwi Jean Nduwimana n'umukuru w'ishiramwe ajina.
Ubwiye rero kuraba icugwego umwe rumwe rujejwe niyo rero uca ukura amaso inze vyerekeye gushobora gukora neza ibyo bajejwe nk'ugwego shinga mateka ugwego inama shinga mateka rujejwe kuraba gutuma ijisho ivyo ugwego shinga ntwaro n'uvuga ibyo guverinema ikora ikorera abanyagihugu rujejwe kugenzura ibikorwa bya leta rujejwe gutora amategeko mu kugenzura ibikorwa bya leta rero ubu rwego rubikora atawegamiye mu isanzwe ariko iyo rumaze kugigwa n'abavukana n'abafisa abacanshe babo muri leta aho bica bigorana bwa bwigenge kugira ngo bashobore kugira kontrole turakise guverinementale urumva iyo dutera tuja mu cyo bita oligarchi a systeme de gouvernance bita oligarchi aho usanga umuministre ari sebukwe w'umukuru w'igihugu usanga umukuru w'inama nshingamateka ni murumuna w'umu mushanganje wa mbere ika byose bisubanganye rero tugiye rero ngaho izo nzego zizuba zigije kwihamba zo nyine dutegezwa gushyira imbere ubumenyi bw'abantu dutegezwa gushyira imbere ibintu abantu bakoreye abarundi bakoze bashoboye gukorera abarundi kandi tukabaraba mu ntara zose aho ngaha Burundi usanga ufise ubutegetsi acha gomba kukwigiramwo babi wabo umugabo afise ubutegetsi akwigira y'umugore wiwe umugore afise ubutegetsi ugasanga kwigira yo musaza we ibyo ntaho bishikane igihugu atari muri kakaga na wovuga yuko inama nshingamateka irimwo abantu bafitaniye ibyo bapfana bya hafi nabo muri leta izoheza igabatumako muri bya bya bindi bitakese yo zorare kese de kit kugira ngo ibabaze ivyo bariko barakorera abanyagihugu bishoboka nico kibi cyazo.
Jean Nduwimana asaba umukuru w'igihugu n'abanyagihugu bose gushinga ijisho ku bikorwa byabo bategetsi bafitaniye ubucuti kugira ngo ntibatume ibintu byahuha bihuka mu gihugu n'ubunyene. Tegamatwi Jean Nduwimana.
Twebwe muri ajina tuvuga yuko nyabona nyabu abo bantu bafite ibyo bapfana abarundi babashinga ijisho abo babukana n'abantu bari muri leta turasabye abarundi babashinga ijisho kuko nta vya kivukano nta vya mpinga yanje dukeneye mu ntwaro y'Uburundi kuko turazi aho shikana Uburundi. Ibyo byaregeze kuba mu gihugu bita Sri Lanka aho umukuru w'igihugu wasanga umushikanganje wa mbere ari umukwe wiwe usanga umukuru w'inama nshingamateka ni ntarenda hamwe icyo gihugu carasubiye inyuma nk'ibirenge n'ubu nta terambere gifise ahandi bishikane igihugu atari mu cyobo. Mu Burundi rero dukeneye yuko ivyo bintu bishinga imizi dukeneye ko umuntu wese akora akazi ka leta yigenga umuntu wese akora akazi ka leta azi ibyo ariko arakora atawe umutwetera igitsuri atawe umutegerera muhira ku ziko ngo mbe bijya wowe wavuze ngo wambajije ngo ntibike ngo harya ngo ujya kesho turare wayigize kubera iki kugira ngo nze untere ubwoba. Donge rero muri ajenda dusaba yuko umukuru w'igihugu yobikurikiranira hafi kuko ivyo biricha intwara ira guverdase iragenda kagirire ukayibura iyo wayibonye nivyaho ha rero bigahuhuka urabona ko bigize bisi atamuntu yo yo bihanugwe riteke guverdase
inzamba
hadyo inzamba gatika kare turabandanya namakuru twabateguriye ubuzima busanugahagaze muri commune ya Rumonge n'intara ya Rumonge ni nyuma y'imisi 6 atamuyaga nkuba uhari wa regidezo abahaba bemeza ku bikogwa byinshi byahagaze ibindi birahungabana basaba leta gukora imigambi yiyumviriye gukinga ingaruka n'inkuru ya Julien Muzinga
nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge ukurondera amafaranga mu mabanki byabaye umuzi wibuye muri iki gihe atamuyaga nkuba wa regide ziboneka abitura amabanki bakaba bamenyesha ko ibikorwa byinshi byahagaze ku bitaro byabo mu Rumonge abaganga bemeza ko bananiwe bavuga ko badashobora gukora ibikorwa bikomakomeye nko kubundikira abana bakivuka canke ivyo kubaga abagwayi mu gihe badafite umuyaga nkuba ukwiye abo bakora mu mabanki no mu bitaro bemeza ko n'ibitaro bahora bikora ko mu minsi ya mbere ubu bitaboneka ubundi uvuga ko ugeramiwe n'abakora ibikorwa byo gusudira kumwa kudandaza hamwe n'abakora ibikorwa byo guhanahana amafaranga hakoresheje amatelefoni ngendanwa aho bemeza ko akazi kabo kahagaze kubarondera umuriro mu matelefoni bawusanga hari moteri zitanga umuyaga nkuba aho telefoni bayitangira amafaranga 300,000 kenshi usanga arahara amahoteli n'ububare bukomakomeye abakenera umuriro baca bongera bagasabwa kugura icyo banywa yiyongera kuri ayo baba batanze kuri telefone abo bakora urudandaza rutandukanye bemeza ko uruhombo ari runini cyane umuyaga nkuba wa regidezo ukaba umaze iminsi 6 utaboneka iryo shyirahamwe rigasigura ko hari ibikorwa ririko rirakora gushika kwa 14 myandagaro uyu mwaka abanyagihugu bo muri komine Rumonge basaba ko mu ntego y'ibikorwa byayo hotegekanya gukinga uruhombo rushobora kuba ku banyagihugu no ku mashyirahamwe afasha cyane abanyagihugu mu bikorwa bya minsi yose
bakoze Julien Muzinga ishyirahamwe ry'impunzi Harmonde hamwe numuhari ina mahoro w'abakenyezi nabigeme batanguje kuri no wa mbere igikogwa cyo kwigisha abana baba mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda muri kino gihe gisigaye cy'uruhuko n'inyuma yaho ayo mashyirahamwe abiri amenyesha ko afise intumbero yo guteza imbere umuco w'igihugu cy'u Burundi kunonora imitsi kwigisha kahise biciye mu tugenegene bongere batsimbataze ubumwe hagati yabo kumvirize Clement Amenyimana arongo yishirahamwe Harmonde
intumbero y'izinkino n'umuco kama kubana bari mu ruhuko twabiteguye itwifuza gutanga intererano yacu mu ndero y'igwaruka indero y'igwaruka bishingiye ku myimenyerezo ico twita sport n'umuco ico twita culture mpereye kuri ico ca nyuma abantu no munsi barafise bahura ni ingorane zitari nke bifatiye kwiterambere ikoranabuhanga ndetse n'umwanya ubandanye uba muto w'ababyeyi bamarana n'abana kugira babigishe ururimi rwabo imigenzo n'akaranga k'igihugu cyabo twebwe rero dufatanije n'umuhari n'amahoro muhari Rarmonde n'umuhari n'amahoro twiyumviye ko hari intererano dufise twotanga kugira dufashe ababyeyi muri uyu mwanya abana bari mu ruhuko twibajije ko iyi nzira yo kwigisha umuco w'ikirundi tubikishije mu ntambo z'ikirundi amazina ibicuba tugenegene birashobora kunganira indero ababyeyi bariko baraha abantu no munsi ikindi twifuje ko coba kirimwo mu byo tuzosangira n'abana bacu nibijanye n'imyimenyerezo twayitunganije twisunze iby'abana bakunda gusumba ibindi twabonye twasanze umupira w'amaguru uri mu nkino zikunzwe cyane twarawushizemo ndetse barawitoreye bo nyene ababyeyi rero bazokunguka abana bazokunguka igihugu kizokunguka ndetse n'isi izokungukira muri uyu mugambi mwiza wa Rarmonde na muvuma ina mahoro twifuza ko wobandanya ukarenga imbibe noneho ukaba umugambi w'isi kubijanye no kwinonora imitsi no gutsimbataza umuco kama ku mpunzi zose iyo ziri ku isi.
Iko iyo vwi ya Clema Hamenyimana arongoye ishiramwe Harmond duce dusoze na kwa makuru zo ko turashikiriza kimwe mu mwese manu deze abiri nshimire bagenzanje bafashije kwegeranya gushika aho waneka kuri mikoro 19 Claude Nazwe ndabifurize kuranirwa mu byanyu mugira aho muba mwubaho.